bahejeje kumvirizwa umwe umwe n'icyariyo cy'umushikiriza manza wa sentare ikukira komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura baciye bumvirizwa bose uko ari bane. Jean de Dieu Nahimana arongoye ibiganiro kuri Radio Numbero FM. Thierry Rambona arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru wari arongoye igisata cy'ubuhinga kuri iyo radio. Eric Ndayongeje hamwe na Egide Ndayishimiye umumenyesha makuru asanzwe bari kumwe n'ubunganira mu mategeko bakaba binjiranye n'uwaserukiye ishengero ry'urutare Eglise Diroshe mu rurimi rw'Igifaransa. Bagirijwe ko bivye ibikoresho by'iradio n'iryo shengero ishengero bo bavuga ko batazi ubucuti bafitaniye ni radio Numbero FM nkuko tubibwirwa n'umwe mu barengutse.
Umuntu yaje kutwagiriza ntawe tuzi. Radio Numbero FM imaze imyaka ibiri irenga irikirakora. Iyo radio iserukirwa imbere y'amategeko n'umuntu yitwa Aimable Ndwayezu ariwe ari directeur général hamwe na representant légale. Kubu rero uwo muntu yaje kutwaza ibikoresho by'iradio ntituzi uwariwe.
Uwaserukiye ishengero ry'urutare we yemeza ko iryo shengero ariryo ryafasha iyo radio na cyane cyane mu gutanga amafaranga riya umuyobozi w'iyo radio. Abamenyesha makuru bo bavuga ko atana kimwe kivyemeza bakagira n'amakenga ngo kuko ishengero ry'urutare ritemera kuja mu kibanza cy'uyo muyobozi.
Naserukira Eglise Diroshe ke avuga ko ngo afise amasezerano yagiraniye na Aimable Ndwayezu ngo yo guhanahana amafaranga ngo yo kugura ibikoresho. Twebwe iyo myaka yose tumaze uwo munamwe twigeze tubibona nk'umwe mu basanzwe bafise icyo bakora muri Radio Ntumbero FM. Tuhagira amakenga n'ukuntu uwo muntu aje haheze imyaka ibiri kandi nawe nyine akabatemera yuko aja mu kibanza cya Aimable Ndwayezu asanzwe ariwe directeur général et représentant légal.
Abamenyesha makuru bavuga ko baza baritwariye umuyobozi wabo kuvyo atajize mu ngiro nk'umukoresha. Bafise icyizere ko ubutungane buzobumviriza bukabatunganiriza. Bakemeza ko hamwe ivyo bikoresho byosabwa n'ababifitiye uburenganzira bo bitanga kuko nabo ngo hari ivyo bosaba.
Twe turemera ubutungane kandi turemera ko ubutungane butunganiriza abato n'abakuze. Gushika ubu rero turacafitiye icizere ubwo butungane ko buzodutunganiriza na cyane cyane bukatwumviriza. Bisanzwe iyo umuntu ari ku kazi ukuntu ibintu bisanzwe bimeze uwo muntu aje kubikwaka mu gihe abifitiye uburenganzira nawe uri umukozi ubufise ivyo umusaba kuko mufise amasezerano bahuza hamwe rero uwo muntu aza gusaba ivyo bikoresho yokwerekana neza yuko aja mu kibanza cyo umuntu twasinyanye amasezerano nta kintu na kimwe cyo tuma tureka gutanga ibikoresho vya radio.
Icyariyo cy'umushikiriza manza mukuru wa senari kukira komine Mukaza yasavye abamenyesha makuru kuzo kwita bakuru uyu wa gatatu kugira ngo wafatwe ingingo kuri ayo matatu y'ishengero ry'urutare nabo bamenyesha makuru mu gihe impande zose zitaka cyangwa zikavuga umuyobozi wa Radio Numbero FM Aimable Ndwayezu ntari hafi kuko atari mu gihugu cy'u Burundi. Kiretse ivyo Radio Numbero FM yaragaritswe n'ugwego sense rujejo gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi kuva kuwa kane ukwezi kwa 12/2017 mu kiringo cy'amezi atandatu ikaba yagirijwe kudakurikiza ibyo yiyemeje igasabwa no gutorera umuti amatati ngo yari hagati y'abayoboye iyo radio. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.